Gambia Samirana. Amakuru, makuru makuru ya rambinoni.
Radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze murano makuru makuru yaranze inonwe turiko turasozera amakuru mushikizwa na Je Bonfitse Niyongere. Aya makuru 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 tuyahere mu gisata cha politike. Abanywanyi 13 mugambwe senere muri community aba y'intara ya Gitega ni hariya mu gihamagara barahagaritswe n'igipolisi ku itariki 11 ruheshi uyu mwaka, ubu bafungiye mu gashoboka komisari y'igipolisi mu gihamagara muri community aba y'intara ya Gitega. Amakuru dukura muri iyo komine amenyesha ko igipolisi cyo muri iyo komine cyabahagaritse kibagiriza ko bari mu nama idakurikije amategeko, ibyaho bafatiwe mu bunywero bari kubivuna akanyota bahakana, kuko ngo abantu bari kubivuna akanyota nk'abandi bose bari muri ubwo bunywero. Reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira.
Nkuko abari mao kabare babimenyesha, abanywanyi ba CNL bahagaritswe n'igipolisi bagirizwa ko bari mu nama itemewe n'amategeko bava ku mitumba ya Butare na Kinyinya iri muri komine Taba. Umwe mu babibonye asanzwe ari n'umugwaruka gw'imbonyakure amenyesha ko bariko bivuna inyota vyonyene.
Nukuri nukuri twese twarumiwe. Abahobo bava ku ya mitumba ya Butare na Kanyinya bari baje mu kabare nk'uko abandi bose baza gusorora. Bicaye no twabona igipolisi kibashwaramo, hanyuma gitangura kubafata babagiriza yuko bariko bagira inama. Twese twarasemere twavuga ati abo bantu muriko murabarenganya, twese niho twicaye. Iby'ukuri kandi twese tubagumya abantu, ntitwoza kubeshera abantu. Rero nukuri barabe ije ibazo biri muri CNL ngene tutari bumuti, ariko ikigaragara nuko hariho abantu bo muri CNL bariko barafatisha bagenzi babo, kuko abo bapolisi ntibizanye ntibizanye. Ni ukuvuga hari umuntu yabahamagabwe ati banaka na banaka bicaye ngaha, ariko bariko barafata agacupa jesi, numva ko ari kuba intandaro yuko baca bafatwa. Rero ibi dusanzwe twimenyereye ko igihe hegereye ibihe mwe n'ibi by'amatora hari abantu baca batangura gukoreshwa n'ubutegetsi, hanyuma bagaca baza kudendereza bene wabo bagafungwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakicwa.
Agasaba abarongoye iyo komine gutunganiriza abo banywanyi b'umugambwe CNL kuko bariko bahogwa ubusa.
Rero turasabye no kuri izo ndongozi zo muri komine Taba barabe ingene barekura abo bantu basubire kwigegenzira, kuko bariko bararenganywa. Ntacyaha bakoze ko bari mu kabare bariko basangira inzoga n'abandi, hanyuma tugahanura kandi nabo bashinga amateka twumva batandukanye na Gwasa. Ni barengene bicarana mugabo gufatisha abantu si wa muti, ni barabe baje hamwe bicarane, nimba ari gusaba n'imbabazi ku byo bakoze basaba n'imbabazi, hanyuma ibintu bibandanye bigendere neza, ntihagire abantu babandanye bagwa mu mporero.
Uruganda rwa Radio Nzamba gatoya kawe twarondeye kuri telefone urongoye igipolisi muri iyo komine ya Taba kugira aduhe umuco w'ikigiye gukogwa, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Janvier Habarugira arakoze. Tuve mu ntara ya Gitega dusimbire mu burengero bw'Urundi mu ntara ya Bubanza. Hari umunyororo yarafungiwe muri iryo bohero rya Bubanza mu nyuma rarekogwa ku itegeko nshingiranganji ryo mu kwezi kw'12 umwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yarasubiye gufatwa n'iperereza ry'u Burundi rimwagiza ko yatorotse ibohero. Inyuma y'amezi abiri afungiwe mu busho bw'iperereza butandukanye, yabonye asubira kwinjizwa mu ibohero rya Bubanza. Umuryango we usaba ko uwabo yorekurwa kuko ataco ariko arazira. Inkuru tubaza Olivier Gakima.
Uyo munyororo azwi ku izina rya Mahoro Meza Mertus ari muri bamwe bitirirwa imigumuko mu mwaka w'2015 yari yarekuwe n'ubutungane ku igenekezo rya 27 z'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze. Yaciye atahi iwabo mu ntara ya Gitega inyuma y'amezi atatu gusa, no kuvuga ku igenekezo rya 18 Ntwarane niho yaca atangura kuronka amatelefone y'ubutwari iperereza muri iyo ntara amurungikira ubutumwa bwo kumubaza hari. Amakuru Uruganda rwa Radio Nzamba rukura mu begereye uwo munyororo atumenyesha ko uyo mukuru w'iperereza yavuye agenda arerekana ifoto ya Mahoro Meza abaza aho yaba ko atabo baba muzi. Niho guca afatwa aja gufungirwa mu gashoko iperereza ngaho Igitega, yagirizwa ko yatorotse ibohero rya Bubanza kandi yari yerekanye urupapuro rumurekura rwo mu butungane. Ayo makuru akatumenyesha ko yamaze indwi zibiri ngaho mu iperereza Igitega rirongowe n'uwitwa Juvenal. Ayo makuru akabandanya avuga ko yavuye yungururizwa mu iperereza i Bujumbura aho yamaze amezi abiri afunzwe, bamubaza ngo navuge ingene yatorotse kandi naho nyene yarababwiye ko yarekuwe n'ubutungane. babu ya murungika muri sentare nkuru ya Mukaza aho bamweretse uwo mumviriza ariko ntacho yigeza mubaza kiretse ko baciye bamuriza imodoka atazi yo bamutwaye no mu ibohero rikuru ya Bubanza aho yarapfungiwe. Amakuru ava muri bamwe bo mu muryango wiwe avuga ko ariko azira ubusa kandi kuvashitse ngaho mu ibohero atarigera yumvirizwa na rimwe n'ubutungane basaba nyabuna ko wabo yorekugwa kuko ari kazira ubusa. Uruganda kwa radio Inzamba Gateka Kawe ntirurashobora kuronka kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane kugira tumubaze kubijanye n'iryo pfungwa rya Mahoro Meza Mertus.
Olivia Gakima arakenuye irekugwa ry'abanyororo bagirizwa ibyaha bifitaniye isano na politike yacari kure nk'ukwezi mu Burundi n'umwihezo w'ishyira hamwe Rukristo gishinze kugwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu muri kino gihe riharura barenga 20 bafungiwe ubusa kandi bararekuwe n'ubutungane muri bo harimo uwo Mahoro Meza Martus twerere kubabwira ko yafashwe yaheruka kurekugwa. Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje gisata c'amategeko muri akati Burundi asaba umugwi w'igihugu wigenga ujeje gateka kazi na muntu ko ukora uko ushoboye kugira ngo abafunzwe atategeko na rimwe ribafunze bore kugwa. Tutega amatwi umushinga manza Jean-Claude Ntiburumunsi wo muri akati Burundi.
Ibi rero byashikiye uyu Mertus Mahoro Meza si we wenyine n'abandi birabashikira. Mahoro Meza rero n'ubu ari mu ibohero rikuru rya Bubanza kandi yari yararose manda imusohora mu ibohero kubera ko umunyororo we wagabanijwe ariko uno munsi akaba yagasubiriye ngo mu ibohero ataki na kimwe kibituma kuko yagumye kurikiranwa na documentation yari aho yibereye muhiri wabo. Twebwe rero duko dusaba yuko umugwi w'agateka kazi na muntu umugwi w'igihugu cyo gateka kazi na muntu CNDH wagerageje tukakora ushoboye kugira ngo aba bantu bafungiwe ubusa barekugwe. Uyu mugwi uri ngaho kugira ngo bahirize urabe ko agateka kazi na muntu kubahirijwe ni werekane kubaho mukora aba bantu mu gukurikirana amadosiye y'abo bantu abariko barabikora ubashengeze imbere y'ubutumwa. Aka kamba kandi turagatera n'umushinganje w'ubutungane ni hagateka turabona yuko ari politike zibiri ziri mu mushinganje arongoye rimwe akavuga ngo bariko baragerageza kugabanya abanyororo mu bohero bakagabanya iminyororo baba bafatiranye kugira basohoke urundi ruhande ukabona abantu ariko bapondera amabohero kandi atacu bariko barazira kuko atani manza atani mutaho wapfunzwe hari aturamusaba ko yokoresha ingufu ahabwa n'amategeko akaraba ibyo abashikiriza manza bariko barakora abariko barakora amakosa akabahana ibyo bizomuha agateka byongere bihetereka n'ubushikiranganje rongo bibuze nuko mu makungu kwa mahari ko haravugwa yuko igihugu cy'u Burundi kitiyubara ibijanye n'agateka kazi na muntu.
Amakuru twabateguriye arabandanya kuri w'Imana igenekezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 Ivariste Ndayishimiye ararumije neza na neza imyaka 3 arongoye igihugu. Urunani Force ruhurikiyemo amashyirahamwe adakirana ivyicaro vya politike ruvuga ko iyo myaka 3 yabaye agahomera bunwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ubwo runani rukavuga ko agateka kazi na muntu kabandarije gahonyango atacamira ko n'ubutungane bwari bujere guhasha abakora mabi bwagumye buvogerwa n'ubutegetsi. Tutega amatwi umushingwa manza Vital Nshimirimana arongoye urunani Force.
Tambira abantu bose atamuntu numwe yogiharira nuko tubona abategetsi panigana ahubwo batanguranwa kwisubiriza amategeko uhereye ku mukuru w'igihugu ugahera ku mushikanganje wa mbere ukajya kubarongoye intwaro haba ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'amakomini abo bose umwe wese yigira itegeko agashinga itegeko giwe rero igihugu aho atatandukanizo ry'inzego rihari ntushobora kwibaza yuko ashobora kubaho agateka kazi na muntu. Iyo ubutungane buguma bubogegwa iyo ubutungane bukoreshwa buri mukwaha kubutegetsi ntashobora kumva kwibaza yuko agateka kazi na muntu gashobora kubahirizwa kuko ubutungane niyo nkinzo yagateka kazi na muntu iyo rero buvogererwa iyo bwama buhonyangwa iyo busuzugurwa agateka kazi na muntu tigashobora kuhaba kuko umunyagihugu abonye yuko agateka kiwe kahungabanijwe ategerezwa kuronka ngende yitwara amagakigu rubanza hanyuma abononye cyangwa bahongwa abandagateka kiwe bagasabwa indishi cyangwa gusubiza mu kibanza ibyo bononye rero ibyo mu gihugu cy'u Burundi ntibihari hanyuma usibye yuko mu bisata bitanduka bitari bike tubona yuko ibyaha byatanguye mu mwaka w'2015 ibyo by'ubwicanyi kunyuruza abantu kubaboriza igufa byabandanije hari ibyo tubona ahubwo byagwiriye nk'ukunyuruza abantu hamwe no gupfungira abantu busa hanyuma hari igisata gihambaye abantu unye basa nuko bwafutse umuntu atanukivuga ni byerekeye uburenganzira bwo gutunga ikintu uburenganzira bwo kwisununura uburenganzira bwo gutunganya amatungo y'umuntu ibyo bita droit économique sociaux qui tirere mu gifaransa ibyo rero cyarahungabanije ku rwego guko no munsi abenshi bashobora kuba basigaye bibaza bati mbega cyafise uburenganzira bwo gutunga ikintu muri iki gihugu
kubwo umushinga w'amanza Vita Nshimira Imana akabona ko umukuru w'igihugu ndayishimiye muri iyo myaka itatu yagumye yitwararika kurondera ko abo mu mugambwe wiwe kwemera ubutegetsi bwiwe aho gukorera ineza y'abarundi bose tusubiye twumirize Vita Nshimira Imana
igituma ibyo byose biba nuko muri intwaro nyene ya CNDD-FDD baguma batowa kuba barondera kwihorana barondera ibibanza umukuru w'igihugu yerekana yuko cyanke yicura yuko mengwa hari abamusuzugura hariho abatemere urongozi bwiwe hanyuma akajya kurondera gusa yuko yemerwa yuko ahambara yuko abantu bose bamwumva bakajugumira mugabo ntaje kurondera ineza y'igihugu ibyo rero biriko birica igihugu biriko bivyica igihugu haba ku rwego rwa politike haba no ku rwego rw'agateka kazi na muntu kandi bibandanije gucyo imyaka indwi y'intwaro ya Evariste Ndayishimiye izohera abarundi bageze kure
hari byinshi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatashitse ko kuko abashingwa amabanga bashigwaho hisunzwe imigambwe bakomokamwo bataravye ubushobozi bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama akabashikije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kubijanye n'ibyaranguwe ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye mu myaka itatu amaze kuwutegetse
hari ibivugwa byiza urambye ibikorwa ntibiragaragara hariho n'ibintu ushaka mu bikorwa kizo ni bugenzwe na gutegutegere ubu rero twagira tugire nk'icegeranyo turavye imyaka itatu amaze kuwutegetse icyo tuvuga tuti icyateye imbere rijya kora rero ryabaye akabona icyo bita agenda politike agenda Burundi emerja 2040 na Burundi de l'Ovedevisme Sane hirya intambwe kuko igitabo cyabyo caragiye ngira kabiri ku bijyanye no kurondera uburyo ushyira mu ngiro bene iyo migambi cyateye imbere twe tuvuga ni aya masezerano y'Uburundi yasinywe ko n'Uburundi n'ikigega mpuzamakungu FMI yatumye itunganya ry'ibyo bya politiki n'amadovize yibuka abandi komerezi arabasubiye bagasagira amasezerano azotuma ubundi bose arakwizerwa buhoro buhoro na ba mukerarugendo urabona turizime ntiraba yasubira kuzana amadovize menshi mugaye ibijyanye n'ibyo dushorera hanze urabona yuko hakiri ikibazo kawa n'ubunyi yaragabanutse nini icyayi n'ipampa nta madovize byo kubiriza agaragara hanyuma igisata cy'ubutare muraza kuba gihagaze ubundi kirasubira kuzana amafaranga menshi kugira ngo gikeneye intumbero nshasha ni ku bijyanye icyo tuvuga igisata de rusuze zimene gushinga abantu amabanga aho turabona yuko bitaratera imbere hakiri intambwe yo gukora kuko haratajamo politike cyane bigatuma abantu bashinga amabanga cha yumba nilikuwa kilome kilifuwa la place kilifuwa hali hali
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tubanda neza makuru makuru yaranze inonwe mu gisata c'intwari bereye urugo rurongoye ikivuko ca Rumonge warugarijwe n'abapolisi batari bake kuwa mbere w'indwi amakuru ava mu gisagara ca Rumonge akavuga ko yafatanywe mu mpera z'indwi yaheze ibinyobwa bitari bike by'ishirahamwe Brarude ubwoko bwa Muster na Primus ibyo binyobwa bikaba byagomba kuja kugurishirizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo biciye mu kiyaga Tanganyika byuririye ku gico kivuko ca Rumonge abanyagihugu bakaba basaba ko yohagarikwa aganwa hisunzwe amategeko inkuru tubaza mugenzi wacu Edi Claude Ninahazo
amakuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko ku muhinga mukuru wa mbere abapolisi benshi bugarije urugo rwa Agrippine Nduwimana arongoye ikivuko ca Rumonge urwo rugo rukaba ruri ku gacimbiri mu gweji ni ku mutumba Birimba wo mu gisagara ca Rumonge amakarato y'inzoga za Brarudi Amusten na Primusi ataramenyekana igitigiri akaba yarafatiwe ku rugo rw'uwo mutegetsi isakwa rugo rugo rikaba ribaye inyuma yaho mu mpera zindwi iheze uwo mukenyezi afataniwe imodoka yuzuye amakarato 250 y'ibinyobwa bya Brarudi ivyo akaba yari abikuye muri zone Minago yo mu ntara ya Rumonge nyene ibinyobwa bya Brarudi byafashwe n'igipolisi gifatikanije n'igendereza hamwe n'urongo igisata cha Brarudi mu Rumonge ubu bikaba biri mu minwe y'inyamiramabi muri komisari ya igipolisi cha Rumonge nk'uko amasoko yacu mu gipolisi abivuga abadandaza b'ivyo binyobwa baridoga ko yama aza kubipakira nabo bakabura ivyo badandaza bamwe mu badandaza bavuga ko uwo mukenyezi arongoye ikivuko cha Rumonge ivyo binyobwa bya Brarudi aca birungika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye kuri ico kivuko nyene mu gihe mu ntwaro no mu gipolisi bama bakarira abadandaza bato bato b'ibinyobwa bya Brarudi babagiriza kunyegeza ivyo binyobwa cyangwa kuduza ibiciro abanyagihugu bo muri iyo ntara basigura ko ahubwo ingorane iri mu bategetsi bakuru ubwo rudandazwa rw'ibinyobwa bya Brarudi bamwe bakabijana hanze y'igihugu kuva muri nzero abadandaza 36 barakuwe ku ntonde z'abadandaza ibinyobwa bya Brarudi ubunywero bwabo burugagwa abandi bacirwa imanza zikibiriraho ni hadabu irengeje aho mu Rumonge abanyagihugu basaba ko hatoba nkunzi ko arongoye ikivuko cha Rumonge nawe nyene yohagarikwa agashengezwa imbere y'ubutungane
Edi Claude Ninazwe arakenuye amakuru makuru makuru yaranze inonwe tuyasozerere kuri iyi nkuru iciye ku masonga ikiringo c'iminsi 10 cyari catanzwe ni banki nkuru y'igihugu yo gusubiza inoti za kera z'ibihumbi 10,500 kuri no wa gatandatu rezegenekezo ya 17 caraye kirangiye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonne Murengera Ntwari akaba mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatandatu heze mu gitondo yamenyesheje ko amabanki n'amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana na yakoze neza ico gikorwa imiliyaridi 300 akaba ariyo yegeranijwe mumenya ko naho avuga uko hirya no hino mu gihugu ico gikorwa cyo gusubiza ayo mafaranga atakozwe mu kajagari kadasanzwe aho mbere n'abadandaza bari bahisemo gufunga amaduka yabo kugutinya guhomba nino ngaha duciye dusozerera amakuru makuru makuru yaranze inonwe nshimire mwebwe mwese mwarimu duteze yompi bonfisi niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kugira amahoro mu banyu no mu byanyu na gahwane.
Makuru, 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 ya rambi nonsi.